唱的我的。
Ili ni radio isu di Amerika. Isu di Amerika alivugiri Washington DC mukirundi no mukinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Mwiriwe inshuti mwese muduteza amatwi Denio Ngabo abaramutsa abayikaze mu makuru yakakanya. Abakenyezi b'abarundi kazi bahungiye mu Rwanda cyane cyane Kigali bahagurukiye kugwanya mabi akoregwa abagore b'impunzi.
Uri mpunzi ugogwa na twinshi na cyane cyane abajene ugasanga iyo bariko barakora baje kurondera ubuzima bagakora mu bubare bagakora handi hose birashobora gushika abakoresha canke abakinya muri ubwo bubare baratumye bakoregwa mabi.
Uyo ni umwe mu bakenyezi b'abarundi kazi bahungiye mu Rwanda. Mu Burundi kuri uyu wa gatatu inama nkenguzamateka yemeje abantu bashasha bagize sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Perezida wa Guinea Alpha Conde uyu munsi yimitswe ku mugaragaro muri manda yiwe ya gatatu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya. Somalia yacanye umubano na Kenya. Iyagiriza kwivanga mu bibazo byayo bwite. Kenya yacishiraho akanama ko kwiga icyo kibazo. Thomas Kamirinda aratubwira ibindi.
Ejo kuwa kabiri nibwo ministri w'itangazamakuru wa Somalia Osman Dube yatangaje ko guverinoma ye yafashe icyemezo cyo guca umubano na Kenya. Yaravuze ngo leta ya Kenya ishaka gucamo ibice abaturage b'ibihugu byombi. Iki cyemezo ni igisubizo ku bikorwa bya Kenya byo kwivanga muri politiki bwite ya Somalia no guhungabanya ubusugire bwayo. Somalia yahaye iminsi 7 abadiplomate ba Kenya kugira ngo babe batashye basubiye mu gihugu cyabo. Somalia kandi yahamagaje abadiplomate bayo bo muri ambasade yayo i Nairobi. Mu kwezi gushize Somalia yari yirukanye ambasaderi wa Kenya i Mogadisho Lucas Tumbo. Kenya yo ivuga ko nta cyemezo izafatira Somalia. Umuvugizi wa guverinoma yayo Cyrus Oguna yatangaje ko impande zombi ziri mu biganiro ati leta yashyizeho komite yo kubikurikirana ariko nta kindi gisobanuro yahaye ijwi rya Amerika kuri iyi komite. Kenya yemeza ko itivanga mu bibazo bwite bya Somalia. Nyamara rero President Uhuru Kenyatta aherutse kwakira president wa leta ya Somaliland Muse Bihi Abdi. Somaliland ivuga ko ari republika yigenga. Guverinoma Somalia ntibyemera ikavuga ko Somaliland ari igice cya Somalia. Kuri leta ya Somalia rero inama ya Kenyatta na Bihi Abdi nukwivanga mu bibazo bwite bya Somalia. Kenya na Somalia kandi bafitanye ibibazo by'umupaka ugusha kuri Jubaland. Leta yo mu majyepfo ya Somalia ifite icyambu cya Kismayo ku nyanja y'Abahinde. Uyu mupaka wo mu mazi urimo ubukungu bwinshi bwa peteroli na gazi, buri gihugu kikavuga ko uyu mutungo ari uwacyo.
Perezida wa Guinea Alpha Conde uyu munsi yimitswe ku mugaragaro muri manda yiwe ya gatatu. Thomas Kamirindi abandanye.
Alpha Conde umukambwe w'imyaka 82 y'amavuko yarahiriye imbere y'urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga. Abakuru b'ibihugu bya Afrika bagera kuri 12 bari muri uwo muhango i Conakry. Manda ye izamara imyaka 6. Umutekano warukaze cyane mu murwa mukuru wa Guinea. Nta nyoni yatambaga mu mihanda mu gihe Perezida Conde yarimo araga. Guverinoma yari yatanze umunsi w'ikiruhuko kandi n'abatavuga rumwe na leta bibumbiye mu rugaga rwitwa FNDC bari basabye abaturage kwigumira mu ngo zabo byo kwerekana ko batishimye. FNDC bivuze Front National pour la défense de la démocratie. Irimo imitwe ya politiki, amasendika, société civile. Nibo bari ku isonga mu bikorwa byo kurwanya manda ya gatatu ya Alpha Conde. Mu ijambo rye president wa Guinea yavuze ko azategeka mu buryo butandukanye na manda ze ebyiri za mbere. Yatangaje ko azarwanya ruswa yivuye inyuma, asaba abaturage be kwibagirwa ibibatanya, komora ibikomere, guharanira ubumwe n'amahoro no kugira icyizere ko ibihe biri imbere bizaba ari byiza. Kuvugurura itegeko nshinga mu kwezi kwa cumi gushize n'amatora yakurikiyeho byahaye rero insinzi Alpha Condé, byabayemo imvururu zaguyemo abantu barenga ijana. Selu Dalen Diallo wigeze kuba minisitiri w'intebe kandida w'abatavuga rumwe na Condé avuga ko atazigera yemera insinzi ya Condé, amurega ko yakoreye kudeta itegeko nshinga kandi ko yamwibye amajwi ari we wari watsinze amatora.
Urakoze Thomas. Umutegetsi mukuru w'urwego nyobozi bw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen arabona intambwe mu biganiro byerekeye ubudandaji n'ubwongereza inyuma y'uko buvuye muri uwo muryango. Inyuma y'uko utakaje icyizere mu kiringo cy'indwi zitari umuryango w'ubumwe bw'Uburaya wataje no musi kwa gatatu ko muri iki gihe ari akaryo ko gushika ku masezerano n'ubwongereza ku masezerano mu by'ubudandaji y'inyuma y'uko buvuyemo amasezerano yotumiza impande zombi zirinda akajagari imbibe zazo mu mpera z'uyu mwaka. Perezida w'urwego nyobozi bw'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya Ursula von der Leyen avuga ko hari intambwe ziboneka zashyizwe ko mu biganiro byagiriwe i Brussels ku mugwa mukuru w'Ububirigi. Amenyesha ko inkuru nziza ariko bashoboye gutora uburyo bw'utera intambwe ku bibazo bitari bike. Von der Leyen yemeje ko ku bibazo bikomeye impande zombi zitari zumvikanye ko hasigaye bibiri gusa, ni ukuvuga guhiganwa neza ku isoko ry'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya n'uburenganzira bw'ukuroba bw'amato y'uwo muryango mu mazi y'Ubwongereza. Icyizere cyiwe kiratandukanye n'ibyari byashikizwe imbere yaho n'umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson, by'uko bisa n'uko atamasezerano azoshikwa ko hagati izo mpande zombi. Ayo yaramwamwe mu makuru makuru avuga hirya no hino ku isi muri aka kanya. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo wezitatu akabarungu radio yacu vewa akabarungu com. Mu Rwanda ugwego gwihariye gwa sentare nkuru mu gihugu ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibirengera imbibe bumvirije ukwiregura kwa nyuma kubagirizanywa n'umumenyesha makuru Focus Ndayizera na bagenzi biwe bagirizwa ibyaha byo gushaka gutembagaza ubutegetsi hakoreshejwe intambara. Eric bagire ubusa dufite ibindi kuri iyi nkuru.
Bwana Martin Munyensanga urukiko rwahereyeho rumusaba kugira icyo avuga ku bwiregure bwe bwa nyuma, yabwiye umucamanza ko kwemera icyaha bibera mu rukiko, yasabye ko mu guca urubanza urukiko rwazashingira ku byo arubwira. Yavuze ko mu gihe ubushinjacyaha buvuga ko yemereye ibyaha mu nzego z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha atigeze abyemera ku bushake bwe, yibukije ko inzego z'umutekano zamufatiye Nyabugogo aho yadoderaga inkweto mu gihe Patrick Niyihoze yari yamushyize ku rutonde rwabo yagombaga gushakira akazi k'ubwubatsi. Icyaha cyo gucura umugambi wo kugira nawe ubutegetsi buriho cyangwa kubuhirika hakoreshejwe intambara cyangwa izindi mbaraga, Bwana Munyensanga aragihakana. Avuze ko uwo mugambi wacuzwe n'ihuriro nyarwanda rya RNC riwunyuza muri kasiye nta muhanga nk'uko ubushinjacyaha bubivuga, ariko ko ataraziranye na nta muhanga. Uyu bushinjacyaha bumurega ko yagombaga kuneka hari hagenwe guhaturikiriza ibisasu mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Ku gihano cy'igifungo cya burundu ubushinjacyaha bwamusabiye yaravuga ko kidakwiye kuko nta cyaha yakoze, agasaba kurenganurwa agasubizwa mu muryango nyarwanda. Kuri mugenzi we Venuste Mushimiyimana aregwa ko yari yarakodesheje inzu mu mujyi wa Kigali hazwi nko ku giti cy'inyoni hagamijwe gucuriramo umugambi wo kugira nawe ubutegetsi buriho. Uregwa arabihakana akavuga ko yabaga ku giti cy'inyoni kuko ari naho yakoreraga hafi y'akazi. Arasobanura ko nta mafaranga yoherejwe na kasiye nta muhanga yo gukodesha iyo nzu. Avuga ko nta n'ubundi buryo bw'itumanaho yagiranaga n'uyu watorotse ubutabera bw'u Rwanda. Icyaha cyo kubikitsa mu gukoresha binyuranije n'amategeko ikintu giturika cyangwa se ikindi kintu gihumanya ahantu hakoreshwa na rubanda aragihakana agasaba kurenganurwa. Umurongo w'abireguye none wari umwe na bagenzi be bireguye kuri iki cyaha. Abo ni Jean Claude Nshimiye Umuremyi, Bosco Rutagengwa, Ernest Sharagahinda na Theo Nestu ukurikiye imfura. Bose baribaza ukuntu baregwa kuba ikitso cy'umunyamakuru Kastien na Muhanga kandi batari baziranye. Kuri Rutagengwa kuregwa icyaha cyo gushaka guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda ntibikwiye. Mu magambo ye yabwiye urukiko ko ubutegetsi bushyirwaho n'Imana kandi bugakurwaho n'Imana, muri ibyo byombi akavuga ko nta ruhare yabigiramo. abaregwa bose basaba gutesha gakiri ibirego by'ubushinjacyaha n'ibihano bubasabira. Bose kandi bahakanina mu bushinjacyaha bubarega ko bayikoreraga ku musozi wa Jari mu mujyi wa Kigali bavugana na Ntamuhanga ku rubuga rwa WhatsApp. Bavuga ko bitari bushoboke kuko harinzwe. Ubushinjacyaha bwari bwarangije gusobanura ibirego byabwo ku itsinda ryose no gutanga ibyifuzo byabwo bwongeye guhabwa ijambo rya nyuma. Bwavuze ko abireguye hari ibyo bavuze bidahuye n'ukuri. Bwahereye ku munyamakuru bwana Focus Ndayizera bavuga ko we n'umwunganira Maître Paul Ntare batanze ibisobanuro bitari byo ku majwi yumviswe mu rukiko. Burabikoma ko bayumvise by'igice bakayaha ibindi bisobanuro kandi bagombye kuyumva uko yakabaye. Ndayizera n'umwunganira bavuga ko amajwi yatanzwe mu rukiko nk'ikimenyetso asa n'icyo bise ikinamico, ariko ubushinjacyaha bukavuga ko bashaka guteza urujijo rutariho. Ku kivuga ko Ndayizera yabajijwe mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha ku gahato atunganiye mu mategeko bagasaba ko byateshwa agaciro, umushinjacyaha bwana Michel Nshimiyimana asanga ibyo yasubije byagumana agaciro kabyo. Yasobanuye ko kunganirwa mu mategeko ari uburenganzira yemerewe icyarimwe n'ubushake bwe. Yavuze ko Ndayizera yemeye nta gahatabazwa atunganiwe. Kubirebere ya Kim Karangu uregwa ko ari we wagombaga gukora uburyo bwo guturitsa ibisasu mu buryo bw'ikoranabuhanga rishingiye kuri telefone, umushinjacyaha yasabye ko urukiko rwazashingira kuri raporo y'abahanga ba gisirikare. Yavuze ko ibyo yireguza ko ibikubiye muri raporo bigaragaza ko byasaba kubanza gucomekeranya insinga ngo bibone guturika aho kwifashisha inziramugozi bitari ukuri. Umucamanza yamenyesheje impande zombi ziburana kuri urubanza rwagombye kuba rwararangiye, ariko ko rwakunze kuzamukamo ingingo nyinshi zidasobanutse kandi zikurura ibibazo, ari nayo mpamvu rwandindiye. Nk'aho ubushinjacyaha bwatangiye bubarega nyuma bukaza guhindura inyito z'ibyaha, bwavuze ko uretse inyito z'ibyaha zahindutse ibikorwa by'ibyaha byo bikiri bya bindi. Bwasabye ko mu bushishozi bw'urukiko rwazabihinyita ikwiye. Umucamanza yimuriye iburanisha ritaha ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa kabiri umwaka utaha wa 2021, nibwo urubanza ruzapfundikirwa havugwa ijambo rya nyuma ku ruhande rw'abaregwa. Ubushinjacyaha burarega itsinda ryose ry'abantu 14 ibyaha bitatu: gucura umugambi wo kugirana ubutegetsi buriho cyangwa kubuhirika hakoreshejwe intambara cyangwa izindi mbaraga, gucura umugambi wo kugambana no gushishikariza abandi gukora iterabwoba, ndetse n'icyaha cyo kubikitsa mu gukoresha binyuranije n'amategeko ikintu giturika cyangwa ikindi kintu gihumanya ahantu hakoreshwa na rubanda. Ubushinjacyaha buvuga ko byose bishingira ku bikorwa byo gushaka gusenya ibikorwa remezo hirya no hino mu gihugu bikozwe n'iri tsinda burega ko ryagombaga guturitsa ibisasu. Niburanisha riheruka abaregwa bose bwabasabiye gufunga ubuzima bwabo bwose, ariko barahakana ibyaha baregwa bagasaba kugirwa bere bagasubizwa mu muryango nyarwanda, bavuga ko nta bimenyetso simusiga byashingirwaho bahamwa n'ibyaha. Eh, bagira ubusanzwe rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Tugushimire Eric. Abakenyezi b'abarundikazi bahungiye mu Rwanda cyane cyane Kigali bahagurikiye kurwanya amabi akoregwa abagore b'impunzi. Muhari bahurikiyemo witwa Inamahoro umenyesha ko hari abagore batabwa n'abagabo babo, abafatwa ku nguvu n'ayandi mabi afatiye ku gitsina. Umenyesha makuru wacu Tia Claver niyo nkuru araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Umuhari w'abakenyezi bahunze baharanira amahoro n'umutekano Inamahoro wemeza ko umaze kumenya ko abagore n'abakobwa benshi bahunze bahura n'amabi atandukanye afatiye ku gitsina. Ku bwabo abakenyezi n'abakobwa b'impunzi n'abantu bari mu mugwi wihariye bashobora no kwemera guhohoterwa bifatiye ku gitsina kubera ubukene babayemo. Esperance Bantegeyahaga, umunyamabanga mukuru w'uwo muhari, yiganiye Ijwi ry'Amerika amwe muri ayo mabi bamaze kumenya.
Uri impunzi ugorwa na twinshi na cyane cyane abajene, ugasanga iyo bariko barakora baje kurondera ubuzima bagakora mu bubare bagakora handi hose, birashobora gushika abakoresha cyane abakinya muri ubwo bubare baratumye bakoregwa mabi yo gushurashutswa, hanyuma bagatwara inda batifuje bakabyara abana batagira uko barera na cyane cyane muri ubu buhungiro. Aya mabi yo gukubitwa, amabi psychologique na economique, ingo ziratandukana, abubakanye bagatandukana kubera mabi, kubera ubukene. Umugabo agata umugore n'abana agahura n'abandi bagore, muri icyo gihe abana nabo bakoregwa mabi ngaha mu buhungiro.
Uwo muhari w'abakenyezi Inamahoro wemeza ko imboneza muri bo batanguye no kugwiza inyigisho mu gwaruka zo kugwanya mabi afatiye ku gitsina, naho ibitigiri vyabo bigoye kumenya. Uwo muhari uvuga ko abahuye nayo mabi bashoboye kumenyekana barenga 150 mu kiringo c'umwaka. Bamwe mu bahuye nayo mabi baragiye hamwe kugira baremeshanye, nk'uko bivugwa na Munezero Aline yashoboye kwegeranya abatari bake muri bo.
Ico ciyumviro caje kubera ko nanze nshobora kuba ndi muri uyu mugwi w'abo bantu. Twafashe abakobwa bavyariye hano mu buhungiro n'abavuye i Burundi baravyariye iwabo, hama tuja hamwe turafata n'abadamu hariho benshi abagabo bataye kubera ubukene hano baja kurondera abandi bagore canke basubira I Burundi abana bacu bamenyane tugenderanire kubera kesho usanga imiryango yaradutaye yaratwibagiye ubu turi 20 ariko nabandi bazoza barajamo uretse n'impunzi z'abarundi turafise n'abadamu b'abakongomani kazi nabo bonyene bahungiye muri iki gihugu n'abakobwa bakiri bato bataye n'amashuri hagati abandi bari bahejeje amashuri kandi bagomba no kubandanya bakiga hari nabo babwira ngo ni wanamvuga nzokugirira nabi urumva gacagira ubwoba kumujana mu manza kugira ngo ashobore kumufasha
intumbero yabo no kugwanya ko abakorewe ayo mabi harimo no gufatwa ku nguvu baje mu ngeso mbi kugira ngo batunge imiryango yabo
bafise ingorane kenshi z'uko usanga bataronka ico bagaburira abana kuko ntibashobora kuja ku kazi ngo bakore badafise uwo basigarana uwo mwana bigatuma rero bihebura canke baja mu busambanyi batwaye nabo bana baca bigisha abana babo abahetse ingeso mbi kuko turi hamwe ashobora kumusigaranira nka jewe nkamusigarana akaja gukora yataha ku mugoroba akamuhitana tukaba dufashije uwo mwana kugumana n'uwundi mwana wanje akumva ko ari mu muryango atatawe nyina we wagiye gukora agakora umutima uri munda kuko aza aho yamusize kugira ngo abo bana bashobore kwandikwa abo bana bashobore gufashwa babe mu muryango uzwe ntaco dufise ahubwo gusa tuba dushaka n'umuntu adufasha bakadushigikira kugira turonke ico dukora
no mu nkambi impunzi z'abarundi ya mahama amabi afatiye ku gitsina aravugwayo abakenyezi b'imboneza bariyo nka Jacqueline Nduwayezu ari muri uwo muhari w'abakenyezi batangarije Ijwi rya Amerika ko ayo mabi abonekera mu gitigiri c'umurengera c'abakobwa batwara inda bakiri bato wene bagenzi we hari umugambi bagize kugira ngo abakobwa bavyaye muri ubwo buryo bashobore kubananya amashure
nkubu uye dufate abafise inda kuva mu kwa mbere gushika mu kwezi guheze bari bamaze kuba amajana 412 abona baba babonetse ku ma centre de santé Save the Children na ARC nkubu abo bose nabazovyara mu kiringo c'ishure abana twafasha gusigarana bara abana baba bakobwa bizananye batagira ababyeyi canke umwana w'umukobwa yabaye ntabwa ku babyeyi kubera yabyaye gutyo umwana agasubira mu ishuri agakurikirana ibyigo urazi yuko mu gusigarana umwana umuntu aguha umwana muhaye nico usigaruramo bamwe bibagora kubo kuronka amata bikabagora kuronka ibikoresho by'isuku
abakenyezi b'imboneza bahurikiye muri uwo muhari inamahoro bamenyesha ko bihaye n'igikorwa cyo gufasha mu byerekeye amategeko kugira ngo bafashwe ku nguvu cyangwa wahohotewe mu bundi buryo yitura ubuyobozi cyangwa ubutungane hari n'inzobere mu byerekeye inyifato mu kibano n'indwara zihamuka psikologe mu gifaransa bakorana n'abo bakenyezi kugira ngo ukeneye kwitabwaho muri ubwo buryo aronke umufasha ikindi biyemeje ni kwandikisha abana bose bavutse muri ubwo buryo kugira ngo ntibabuzwe amahigwe hamwe n'ukagateka kabo ko kubahirizwa Pierre Clave ni inkuru Kigali ku bw'Ijwi rya Amerika
urakoze Pierre Clave mu Burundi kuri uyu wa gatatu inama nkenguza amateka yemeje abantu bashasha bagize sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro umukuru wayo mushasha ni Valentin Bagorikunda yahoze ari umushikiriza manza kizigenza wa Republika na icegera cyuwe ni Emmanuel Ntamvukiye yahora ari umushikiranganje w'ukwivuna abansi muri leta ya president Pierre Nkurunziza mu kiringo cyo kuva mu mwaka w'2015 gushika mu mwaka w'2020 rero je wirikaneza ari Nairobi muri Kenya adufite inkuru y'idonito
abemeje bose bari batanzwe amazina n'umukuru w'igihugu wa Evariste Ndayishimiye mu kibanza cy'umukuru wa sentare bahize ubwizwa nshingiro hari haje izina rya Valentin Bagorikunda na icegera ciwe perezida yari yifuje ko kiba Emmanuel Ntamvukiye uwa mbere ni umuhutu waturuka mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi akaba ubu yatwara ikigo NPR kijejwe guteganiriza kazoza abakozi ba leta akaba yanabaye umushikiriza manza kizigenza wa Republika uwa kabiri ni umututsi wo mu ntara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi uwo yahora muri leta ya nyakwigendera Pierre Nkurunziza mu kiringo cyo kuva mu 2015 kugeza mu 2020 akaba yabaye umusivile wa mbere yatubiye kumushikiranganje kwivuna abansi mu Burundi nyuma y'imyaka irenga 40 iruhande yaba abazotasa nk'abacamanza bamaho bakaba ari Jeanne Habonimana wo muri komine Rusaka intara ya Mwaro Libo Nkurunziza wo muri Buraza Igitega hagati na hagati na Salvatore Nibazonkiza turuka mu Kanyosha ka Bujumbura mu Burengero abacamanza ba sentare yubahiza ubwizwa nshingiro bazotasa batamaho nabo ni Bede Mbayahaga umututsi wo muri Butaganzwa mu Rwigi mu ubuseruko hamwe na Jean Pierre Hamani wo mu hinyuza bwa muyinga mu buraruko bushiri ubuseruko Janine nibizi umushikanganje w'ubutungane yari yajanye amazina yabo mu nama nkinguza amateka ku mugwa mukuru wa politike Gitega yavuze ko umukuru w'igihugu yabashimye kuba arabacamanza ataho begamiye
abo bantu kugira batogwe n'abantu bihwejwe cyane na nyene icubahiro kuko yabona yuko arabantu bazogirira ikimazi igihugu na cyane cyane mu bijanye no kubahiriza ibwirizwa shingiro n'abantu abacamanza bafise kariyere y'ubwo bucamanza hama kandi bakaba abacamanza b'umutima bakaba abacamanza bari integre bakaba abacamanza bari impartial bakaba abacamanza by'ukuri bazi ubwo rwego rw'ubucamanza icyaricyo bazi ibyo guca imanza icyaricyo kandi bafite akarangamutima muri ibyo bintu bijanye no guca imanza
yongeye ko ko basanzwe basa akarangamutima aho gukunda igihugu
tubonye aba bantu aho bagiye baraca ibyo bagiye barafasha mu gihugu hirya no hino byaratumye tubona yuko akarangamutima ko gukunda igihugu bagafite kuko ibwirizwa shingiro rikomeye utegerezwa ko ufite n'akarangamutima ko gukunda igihugu kuko udafite akarangamutima ko gukunda igihugu iryo bwirizwa shingiro twese abarundi twese abenegihugu duhanze amaso by'ukuri iryo bwirizwa shingiro worishyira mu ngiro gute worushyira mu ngiro kumbure wikwegera ko cyangwa hariho ibindi bintu uri kurakurikiza inyuma
senari wahize ubwirizwa shingiro kuva mu mwaka w'2010 iragirizwa abantu batavuganwe n'ubutegetsi namwe mu mashyirahamwe yigenga kuba igikoresho cy'umugambi uri ku butegetsi Metro Jandere Gimana twarishyira hamwe tournant la page Burundi yabwije ubujya Amerika ko atakintu kinini abantu bo kwitega ku mugwi mushasha uyigize bitewe n'uko umukuru wawo mabanga yaramukijwe muri kahise yatakindi yakoze atari gukingira inyungu z'umugambwe Sende FDD no guhirika amategeko
kwibaza yuko hoba ari kigiye guhinduka kwibaza ko zoba nk'indoto umugabo witwa Vante Bagorikunda n'umuntu yabonetse cyacane ku butegetsi bwa Nkurunziza nk'umuntu akorera cyane umugabo amusendevdd nk'umuntu yitanga mu kugira ngo ashimishe abanyamugambwe mu CNDD aho gukorera amategeko no gukorera igihugu ibyo byabonetse cyane mu itotezwa ubutungane bwagiriye abantu bamwe bamwe cyane bari batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi twovuga nk'abantu bahanira gato y'akazi n'umuntu bari mu migambwe ya politiki itavuga rumwe na CNDD abo cyane dufatiye nko ku matohozwa n'imigwi y'amatohoza yagirashirwaho muri 2015 n'inyuma yaho byari bonekeje yuko no mugabo ari umuntu afite inzigo y'akazikira afitiye abantu badakunda shanke batavuga rumwe n'umugambwe CNDD
abagize sentare bahize bwizwa nshingiro bemeje ijana ku ijana n'inama nkinguza amateka y'u Burundi eloge uri ka neza ijwi rya Amerika
turagushimiye eloge
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'ibice 0
nako kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cumweru
Muri uku kwezi kw'12 hari makuru atari make agenda ca ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana abana bato bato bahohoterwa canke banyuruzwa mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi mugenzi wacu Oriane Tangishaka yaganiriye na Commissaire Jacques Nshimirimana ajejwe igisata c'abana mu ishyirahamwe ry'igihugu rijejwe agateka ka muntu CNDH Nshimirimana atangura amubwira amabi akoregwa abana uko ateye
amabi akoregwa abana ubundi asanzwe ari mu mice 4 umuco wa mbere na mabi ajya dusanzwe tubonesha amaso ayo mu gifaransa twita violence physique hamwe umwana ahohoterwa bikaboneka umwana akubitwa buyoka umwana akoregwa mabi umwana musanga yavunaguwe akavunagugwa n'abanyagahinga cyangwa rimwe na rimwe n'ababyeyi biwe baba bari bazezwe kumukingira uwo ni umugwi wa mbere w'amabi abana bakoregwa hanyuma umugwi wa kabiri no mugwi wa mabi atuntuza umwana mu mutima ivyo mu gifaransa twita violence psychologique hamwe umwana atuntuzwa gutukwa n'umwigisha kumubwira ko atazovamwo abavyeyi bakamutuka ko ataco azovamwo mu kibano bakamubwira yuko kubera ko uko yavuze cyangwa kwasa uwo mwana ataco azokwimarira ivyo byose biri mu mugwi wa mabi akoregwa abana muri uwo mugwi wa kabiri twita violence psychologique haracabaho umugwi wa gatatu wa mabi afatiye ku bitsina aya mabi rero akunda kwibonekeza cyane ku bana babigeme haba mu mashuri cyangwa mu kibano aho usanga bafatwa ku nguvu bakononega ubuzima bwabo bifatiye ku gitsina agacabaho rero n'amabi yo mu mugwi wa kane amabi mu gifaransa twita violence externe niyo mabi aba arimo bimwe by'intambara mu bihe bidasanzwe ibihugu bibamwo aho abana bahunga bagatandukana n'ababyeyi babo abana bakaja mu ibarabara abana bakaba impunzi ibyo byose biri mu migwi y'amabi akoregwa abana ariko rero imigwi ikunda kwibonekeza cyane n'uyu mugwi w'amabi afatiye ku byo tubonesha amaso violence physique n'amabi afatiye ku gutuntuza abana violence psychologique n'aya mabi afatiye ku byo gushurashuza abana umugwi wa kane mu gihugu cy'u Burundi twawubonye cyane mu bihe by'intambara igihugu cyaciyemo kuva 1993 abana bakoreshwa mu ntambara twongera tubona no mu 2015 kuko hari abana bakozwe ko cyane n'ibibazo igihugu cyaciyemo mu ntureka zo mu 2015 ariko iyi migwi yindi itatu yoyo tubibamwo ku munsi ku munsi buri munsi ibibazo biba bihari
murakoze cyane nkuko bivuze hari ibibazo biba ku munsi ku munsi ibyo bibazo by'abana biba ku munsi ku munsi ko bisa n'ibyibonekeza cyane muri iki gihe turabona ku masanamu ya internet ku mbuga ngurukana bumenyi abana bahohoterwa ni giki cyahindutse ko tumaze iminsi tubibona kurusha uko twabibona mu minsi yahera
murakoze cyane benshi n'ikibazo ariko baribaza bati mbega kubera iki ibibazo by'abana bahohoterwa biriko biribonekeza cyane muri iyi minsi hari bamwe bibaza yuko kumbureho bari cyahindutse abantu bahinduye ingendo batagikunda abana babo cyangwa abantu bafashe ingendo nshyashya yo gukorera ikibi abana ariko nagira ndabamenyesha yuko ibi bibazo byamyeho ibibazo bihuba abana bahura nabyo byamye bihari icahindutse ni uko ubu bisigaye bimenyekana kare byarabaho bikamenywa nabo mu kibano bakeyi bamwe mbere bakabifata nk'ibisanzwe ko umwana bamuturira kubera ko yiyononye ko abandi bakabifata nk'ibisanzwe ko umwana kubitwa na mukase ariko uyu munsi cyahindutse nuko hari ibyo twahora dufata nk'ibisanzwe cyangwa abarundi benshi bafata nk'ibisanzwe mu mabi akoregwa abana uyu munsi batahuye yuko atari bisanzwe nico gituma mubona abantu baca bivuga bikamenyekana hanyuma ingingo zigafatwa ababikoze bagasigwa imbere y'intahe hanyuma bagahanwa hizunzwe amategeko y'igihugu ni nabake bari bazi yuko ariho n'amategeko ahasa bimwe biboneka umuntu aba yahohoteye umwana mu buryo bweruye ubu rero kubera ko ayo mategeko atanguye kumenyekana kubera ibikorwa by'amashyirahamwe atandukanye akorera mu gisata cy'abana kubera ibikorwa by'imigwi y'igihugu itandukanye ikorera mu gisata cy'akazi na muntu harimo n'uwo mugwi w'igihugu wigenga ujejwe atakazi na muntu kubera ibikorwa by'ubushikiranganji butandukanye n'abandi bakorera mu gisata cy'iby'uburenganzira bw'abana byatumye abarundi benshi bamenya by'ukuri uburenganzira bw'abana uyu munsi rero turashobora kwemeza yuko turi ku ntambwe ishimishije umuntu ntashobora gukora ibyo yishakiye nawe yoba ku mwana yibyariye ngo akore ibyo yishakiye byo kumuhohotera akoresha ya majambo yari akoreshwa kera ngo ndabikoreye uwo nabyaye namwe murabikorera biwanyu ibyo turiko turavavanura n'iyo ngendo kandi ni ibintu dukenguruka cyane tugamburukira abantu bahaguruka bagatabariza abana baba bariko barahohoterwa kuko bariko baranda service ikomeye cyane igihugu cyose.
Juti mwese muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha. Nshimire abadukurikiranye bose. Nshimire kandi ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Washize hamwe aya majwi ni Fatou Alimas Karara. Amakuru yarahagarikiwe na Etienne Karekezi naho kuri micro mari kumwe na Angel Denyongabo. Tabasezenda bifuriza amahoro n'amahirwe.